Bimahera, 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 yavo vingalenu, bimahera, 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 yavo vingalenu.
Bringing the salvation in Yahweh.